Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Mundwi heze inama nshinga mateka y'u Burundi yaremeje 100% integuro y'itegeko rizoshiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akogwa mu ntambara mu gihugu. Hari ibibazo bitari bike bijanye n'iryo tegeko ryemejwe mu misi canke mu mezi ari imbere, hamwe n'ukuntu uwo mugwi wokora kugira ugire ico ufashije ku ntureka za politike mu Burundi. Mubona uwo mugwi uzofasha gutorera umuti bimwe mu bibazo vya politike? Mubona uwo mugwi wokora gute mu gukinga ihonyabwoko mu gihugu? Nivyo tugiye gucirya nino mu kiganiro muri sanga mukanya. Mwese turabaraitse mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kuno umunsi wa mbere tuganira ku bibazo vya politike. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Integuro y'itegeko rishiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akorerwa mu ntambara yaremejwe 100% mu nama nshinga mateka y'u Burundi mu ndwi heze. Ariko ivyishigwaho ry'uwo mugwi ntibirumvikanwa ko na bamwe mu bashinga mateka. Ivyo vyaribonekeje mu mpari zabaye mu gihe hariko harigwa iryo tegeko. Integuro y'iryo tegeko rizoshiraho uwo mugwi wo gukinga ivyo vyaha. Dutega amatwi imbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse aho iryo tegeko ryatogwa mu nama nshinga amateka.
Intego y'itegeko ishiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe 100% mu nama nshinga amateka y'u Burundi. Ariko rero ivyishigwaho ry'uwo mugwi yateye amakenga bamwe mu bashinga amateka bari mu rwego rw'amakoraniro mu Kigobe mu Burundi. Kuva habaye kwiyamiriza ugusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, haraheze imyaka irenga ibiri haradutse impari mu banyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashirahamwe adanije ibice vya politike hati bagiye ivyegeranyo mva makungu aho mu vyashikirizwa harimo ko mu Burundi ashobora kuba ihonyabwoko. Ivyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Abashinga amateka nkamvuye kurera zaru hamwe na Mbonimpa Adolphe babajije ko ishigwaho ry'uwo mugwi w'ubukinga ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara itubarije kwemeza ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Umushikiranganji Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yari yaje mu nama nshinga amateka gusigura iyo nteguro. Uyo nawe akaba yahumurije abo bashinga amateka.
Kibaza ngaha rero yuko ari inyishu irashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo genocide kimwe mu byo umugwi ujejwe uzokora cyane cyane bibazo bijanye na impunity. Muvyibuke neza yuko igihe igihu cacu cavuga kumugaragara ko kivuye muri CPI abagitwoza bace bavuga ngo kigomba kugurura umuryango impunity. Nakanya keza uko bereka yuko Luendola ihibambewe ivyo kuja muri impunity bitarimo ahubwo hagomba mbere kujaho n'ugwego rukurikirana ivyo bintu nyene bya impunity n'ivyo bya genocide.
Naho biruko iyo nyishu hari abashinga amateka itanyuze. Umushinga amateka yigenga Fabien Bantijya nino ari muri uwo mugwi wabatanyuzwe.
Mbeganye kwa mushikiranganje ikimenyetso mwafatiye igipimo cyo bari iki mu gihe Burundi ashitana ari irara abantu barazimangana ndi bubanze basanze mpagaza ahantu abantu bari kwikarashije baje bamwe ngo hewe nguzo kwishikana ico kintu gisigura nkabanze yuko aha babwira abantu mu gihugu ngutishikaye tuzogusongako tuzogukorerako tuzokumesa aya majambo mwe mwumva byasigura iki byo kuri igihugu ntituzokirekura twagikuye kuri bisigura iki hakobokirekura uwo byura umutwe muwo mugwi omena wumva tukira abantu kuvuga ngo ntayo nyabwo gukoreshoboka
agiheza gushikiriza cyumviro ciwe Mkuru inama ashinga amateka Nyabenda Pascal yaciye amwishura ubwo nyene.
Nyakubahwa Honorable Fabian, reka kufata ama exception. Wewe ukunda gufatira kutuntu tutu exception. Ufatira kuri aho kuri. Oya ntacho da, reka tubandane.
Hagataho iyo nteguro yitegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ibyaha bikorwa mu ntambara hamwe n'ivyaho nyabwoko ushizweho mu gihe mu Burundi umugwi ujeje kumenya kuntu kunywanisha abarundi uri ku kivi bamwe bashinga amateka batiyo mugwi warukwiye gushirwaho inyuma y'igikorwa cyo kumenya kuntu kunywanisha abarundi kugira ngo mu bawugize ntiyazohave habamwo abagirwa n'ibyaha sever zo bashize habona kuri aya makenga umukuru w'inama ashinga amateka nawe ati
worindira gusa gukora ruko severi hejeje ntanaboshingwa mabanga ntanaboshingwa mabanga mu gihugu havuga kuti reka gushinga mabanga uriya jamuriya severi taragira kivuze ati kwirako severi taravuga ngo turabe ko naka tagirizwa ibinabiri turafise bidushura gufatira kugira ngo naka ashore gushingwa amabanga
uwo mugwe ukinga ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyaho nyabwoko utekanye n'ibyizwa shingiro ry'umwaka w'2005 mu vy'integuro ishiraho uyo mugwe rero itegekanya harimwo yuko bazoba bawugize bazoba bakomoka mu mihungu itandukanye y'igihugu aha no kuvuga yuko buri ntara yose izobiserukiwe n'abantu babiri badasangiye ubwoko hakaba kandi muri uwo mugwe hazoba harimwo abanyamigambwe muri iyo hakaba hariho izobiserukiwe mu nama nshinga mateka hakaba kandi n'abazoba bawugize bazoba bakomoka amashirahamwe atabigamye vya politike amadini abaserukire bakenyezi hamwe n'ugwaruka ibujumbura fidelite ishatse icyo gya Amerika
Rakoze cyane mugenzi wacu Fidelite ishatse yaduteguriye iyo nkuru ku kibazo cy'amaraporo yagiye arasohogwa ava mu mashirahamwe mpuzamakungu ku itegurwa ry'ihonyabwoko bavuga ko ryari ko riraba mu Burundi mu minsi heze leta y'u Burundi yarasubiriye irashikiriza aho ihagaze kuri izo raporo mpuzamakungu aho ni mu gihe Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu kwezi guheze yavuze kuri ivyo vyegeranyo tumutega amatwi duhereye aho yavuga ko aho yavuga kuri raporo yishiramwe ry'agateka kazina muntu FIDH
Nagoma ni wamenyeshe yuko bibijanye na FIDH itazukwiremesha. Ke na mitonde musome amaraporo asohoye ku Burundi. Ijambo iho nyabwoko rivuzwe inshuro 70 ivuga yuko ari ntabanduka muri raporo yasohotse kwezi kwa 7 bakoresheje iho nyabwoko inshuro 2 gusa. Ni kuvuga 68 byaravuye mu barasohoye. Munyu muri kibagaruka ati iho nyabwoko ko ryanze reka tuvuge indwara y'igikenye twizere ko muri polisi bakurikira nibyo by'igikenye bazomaramara kabikuramo
Imbere yuko babikuramo ariko leta ntihakana ko hari ibyaha bikorwa mu gihugu afatiye ku cegeranyo cyo mu gihugu wigenga ugateye akazi na munuse ni DH wavuze ko abantu barenga 400 bishwe mu mwaka uheze nzobona ari bayasavye abakorerwa mabi bose kubimenyesha
muribuka umwaka hari abantu bari biharaje ku kwezi guheze kwa meza tutaheze gusohora raporo atagize raporo yerekana ko ibintu ari bibi kandi bikorwa na leta ataheza waruhuye gukora muga bucegeranyo cyase ndi hafi aravuga abantu bapfuye abazimiye abafashwe n'ubutungane bukabahohotera n'abandi ataza babi abahohoteye avuga ibintu uko biri uti leta none biravyemera leta iri kuvyemera munzi yuko yashizeho ingingo ikanahimiriza muntu ukorera leta ufise amabageta yagushinze ukahota leta y'akazi na muntu ubihagarike munyagihugu wabigiriwe banguka turi ubutungane uwo muntu arafatwa arafungwa genda murabe agitegeke cya police bononye ibyo bonone bafashwe murumva rero leta ntiyigeze ihakana yuko iragiye zitona izindi yashikirije Nchegero gituma leta ibandanye umugambi yihaye yuguhana intumwa zayo zikora makosa ku rubuga rw'amabanga bajejwe
Uyu yari Philippe Nzobona ari bamuvugizi wa leta y'u Burundi kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza aho yashikiriza kubijanye cyane cyane n'amaraporo yagira asohoka ku Burundi avuga ku kibazo cy'ihonya bwo kujya shobora kuba rikorera tegugo canke rigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye rero kwihweza ducirya nino kubijanye no mugwi mushasha ushobora kuzoshingwa mu misi imbere mu mezi ari imbere ni ryo tegeko riri kurira tegura uwo mugwi yemezwa n'inzego zose. Twihweza ico uwo mugwi wofasha kuntureka za politike mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ibibazo rero twatumiye abahinga mu bijanye n'iki kibazo cy'ihonya bwoko turi kumwe n'umushinga ntahe mushano Terence arongoye ishirahamwe ACE Genocide rigwanya ihonya bwoko. Twatumiye kandi umushinga ntahe Aloise batungwa nayo arongoye ishirahamwe AMPC gira ubuntu gihweza rikanaraba kahise k'igihugu hamwe n'indyane mu gihugu cy'u Burundi cyagiye kiracamwo. Umushinga ntahe batungwa nayo ariko arategura doctorat mu byo asanzwe akora muri iryo shirahamwe ariko aritegurira muri kaminuza mu gihugu cy'u Busuwisi i Lausanne. Twakira abatumire bacu duhere ku mushinga ntahe mushano Terence ndabahaye ikaze. Murakoze cyane. Namwe mushinga na Louise batungwa nayo ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze ndarumukira bari kwatwumvira.
Duhere kuri mwebwe nyine mushinga nahe Louise batungwa nayo murakurikiranira hafi bijanye n'amatati y'igihugu cyagiye kiracamwo kubatazi icyumviro cy'iryo tegeko rishasha ariko ririgwa ry'uwo mugwi wo tubwira aho biva ku bantu batumva neza na neza n'impamvu iryo tegeko rikorera ba mu nama nshinga mateka kugira habe uwo mugwi w'ugukinga ihonya bwoko mu Burundi.
Neza na neza yo uwo mugwi mwenu wo utegekanywa mu masezerano yo kunywana nako yo ku amasezerano yahagaritse intambara amasezerano bitira yarusha yasinywe mu gihe mu 2002 tariki 2008 z'ukwezi k'umunani wa kabiri. Ayo masezerano rero bakaba bayitira amasezerano y'amahoro no kunywana kw'abarundi ariho basaba ko hojaho mu Burundi umugwi ujejwe gukinga ihonya bwoko ibyaha bikorwa mu ntambara n'ibyaha bihohotera agatekakazina muntu. Hanyuma rero mu igirwa shingiro ryatowe kuwa 18 ntwara ntimwaka w'2005 iyo umugwi mwene uwo birasabwa kujyaho na cyane cyane mu ngingo y'igitegeko n'igirwa shingiro mu ngingo y'268. Hanyuma bagaca bavuga neza icyo uwo mugwi wo ujejwe mu ngingo y'274 aho basaba ko hategereza kujyaho umugwi mwene uwo mu gihugu cy'u Burundi kuko ari igihugu cyakiye mu ndyane nyinshi ndetse bamwe bita ko ari ihonya bwoko abandi bavuga ko habaye ibyaha byo mu ntambara abandi bavuga ko habaye ibyaha by'agahomerabunwa. Nicyo gituma rero baca bavuga n'amabanga uwo mugwi wo ujejwe na cyane cyane kubera mabumbagiye inkomoko bumva ko yavuye mu biganiro byahabwe bisa ku masezerano yo gushyira yashyizeho imikomo yarusha y'umwaka w'2008 ukwezi k'umunani.
Murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro mushinga ntahe batungwa nayo. Duhindukiye ku mushinga ntahe mushano Terence, kuri mwe mubona umugwi nkuru uzokungura iki ku bibazo bya politiki bihanze igihugu muri iki gihe? Urashobora kuduza ijwi gato mushinga ntahe mushano, ntitwumva neza.
Nagira ndababarire yuko ndo umunyamabanga umukuru w'ishyirahamwe ACE Genocide Cirimoso ntari umukuru w'ishyirahamwe.
Murakoze cyane.
Ariko ngira mwisho rito kibazo rero. Igenekerezo ry'icenda muri uku kwezi k'umunani umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye rashikire nk'uko mwabivuze inama nshingamateka integuro y'itegeko ishinga ishyiraho umugwi w'igihugu wo kugwanya ugukinga ihonya bwoko no kurirandurana n'imizi. aho murumva yuko yarusha bari bibimbire yuko uwo mugwi woza ugufasha gushiraho inzego imeze neza iba imbeta iba inama nshingamateka inama nkenguzamateka mugabo murumva ku 2008 integuro na gatanu iyo nteguro iriho mugabo ugushika uyu munsi no baciyumvira kuri tora none kuvuga tuti ubu abarundi bagiye kuvuga bati ashi tanke bati birame ntangara ubwa mbere ho ngaho oye amakenga na minumba numvise abashikiriza iby'amakenga yuko bari barindiriye ko mugwi w'ugusohoza ukavugana ukuri no kurekuriranira bikatanga ugasozera igikorwa cyawo hanyuma bakabona gushyiraho uwo mugwi nawo kuko waracerewe niwe wari ko waranatanguye baterezwa kujyaho kugira ngo muri leta ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamwo inama nshingamateka ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamwo inama nkenguzamateka ntihagire abantu buba bagirizwa bakekwa ko igikonyabwoko cyaha byo mu ntambara cyangwa izamakaza gahomera buntu ngo bajyamo none ubu ko mbona mu ngingo ya kabiri y'iri bwirizwa nyine n'integuro y'ibwirizwa ivuga yuko abategerezwa ubwa mbere ho ishyirwaho n'umukuru w'igihugu none ishyizweho n'umukuru w'igihugu akongera bakaba bariwe baha raporo ubwo bashobora gutanga raporo itanezereza umukuru w'igihugu
ariko biraca mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka bikongera bikagaruka hamwe umukuru w'igihugu akabyemeza
nzi ko mwumvirije amakuru yaho ejo bari abanyamurenge bibuka ababo haravuze abantu bari mu nama nshingamateka bakekwa ko ihonyabwoko ry'abanyamurenge none hari uwimena igihute ibyo byose izo nzego zategerezwa kujyaho mu bintu hariho abizizweho abantu b'abashingantahe batavugira muvumbi kumuvumba akandi icyo bicura iyi ni mu ngingo ya gatanu aho ibya politiki naho bigoreye bavuga yuko hazobonjyamo abantu babiri bavuye mu ntara imwe imwe cyangwa bayibamwo naho bakaba bahavuka mugabo mu bwoko butandukanye ibyo ntibyari mugabo niba bari mu bwoko bubiri bwabo bakaba bari mu mugambi umwe cyangwa bafise imigambo yegeranye ubucuti kandi bafise icyo abanyagihugu babicura ko izogenda gute hariho ibindi bavuga yuko harimo abihebeye imana batatu bazojyamo abo bihebeye imana batatu barabonye mu mugwi w'ugu wa senitebe arigezemo kuba uwihebeye imana ari wa burongoye iba mbonerane nabona muntu umenga naho yari ihebeye imana yatunganiriza neza abanyagihugu ubundi bwa senideyi ubutumire bagira ntawe ubibona neza ariko tubona hanyuma n'ingi bya politike ndibira gatoya ko mbona bavuga yuko abazokwitura uwo mugwi ari umukuru w'igihugu leta inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abacitse ku icumu ihonyabwoko ryaba ubu kubera iki batawitura bumva bacitse ku icumu boshira amakenga
birumvikana mushinahe mushano ingingo ziracyari ko zirigwa kandi ingingo ni nyinshi nk'uko muzisobanuye muri iki gihe iyo nteguro yaremejwe ego ariko iryo tegeko ntiriremezwa ingingo kumbure bazozihinyanyura bazozicisha mu nama nkenguzamateka zizobandanya zigwa mbere y'uko bazemeza neza na neza ariko nk'uko mwavuze tubajije umushingantahe Aloyizi batungwa nayo imwe muri izo ngingo iravuga yuko nk'uko mwabivuze ko uwo mugwi hazobamwo abantu babiri bava mu ntara zose z'igihugu bakaba bava mu bwoko butandukanye mushingantahe batungwa nayo kuri ico kintu cerekeye ugushiramwo ubwoko bwose mubona kizofasha mukivuga kwiki
ubwa mbere na mbere reka tuvuge ko bavuze ko bazojya mu bwoko gusa bavuze ko n'imigambwe isanzwe yaronse ibibanza mu nama nshinga mateka izojyamo icyo ni kimwe hanyuma mumenye ko uwo mugwi ufise ayandi mategeko ukuye ayo navuze novuga nti amasezerano y'Arusha hamwe n'ibigwa nshingiro hariho n'ibindi tegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu rivuga neza na neza icyo ari cyo ibyaha z'ihonyabwoko ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha bikorwa mu ntambara hanyuma hakabaho n'itegeko mu Burundi novuga itegeko mpanabyaha aribyo bita code penal ayo mategeko arerekana neza ukuntu ibyo byaha byitwa n'ukuntu bihanwa hanyuma rero tugarutse kuri icyo mwumva ngiye mu ki kubona hagiyemo abahutu n'abatutsi bavuye mu ntara bavuye ijya n'ino njyewe iwanjye mbona ko ari ikintu gikomeye cyane mu ki kubera iki iyo bavuze ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha z'ihonyabwoko nta na rimwe mu mategeko yaba y'u Burundi yaba mpuzamakungu habaho ibyaha bya politiki ibyo byaha bya politiki ntibyigera byitwa ihonyabwoko muri icyo gihe rero dukeneye ihonyabwoko kuko mu Burundi ihonyabwoko gushyika uno munsi twavuga tuti ibyaha by'agahomerabunwa byabaye kandi bimaze kuvugwa n'abanditsi batari bake ibyo barabitohoje ndetse harimo n'abarundi ni ibintu by'ihonyabwoko by'agahomerabunwa byabaye hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa nta na rimwe ndasoma kireke ngira ngo hoba hariho bishasha byaba biza bavuga ko hari ibyaha biri hagati ya CNDD-FDD na FDD cyangwa hagati ya Parlement na Iprona cyangwa hagati ya Parena na Ranak urumva ni ibyaha biri hagati y'ubwoko si ibyaha biri hagati y'imigwi ya politiki ndetse n'iyarusha ntibigeze bavuga ko ibyo byaha biri hagati y'imigwi ya politiki n'amategeko mpuzamakungu avuga ibyaha biri hagati y'imigwi ya politiki simvuge ko hagati y'imigwi ya politiki hataba ibyaha oya harashobora kuba ibyaha bimwe bita ibyaha byo mu ntambara ari igihe imigwi ya politiki y'ikirwana hagati yayo ibyaha birashobora kuba muga rero dufatiye kuri kahise kacyo injyane zagiye ziraba mu Burundi impisi yose gushika uno munsi zama zifatiye ku bwoko novuga nti kandendu aho bahabaye 2022 mwaka w'1992 hari umugambi umwe muga abarundi baramaranye barabayeho ko abanyepolitike oya namba baraba ubwoko numva ko gushyiraho uwo mugwi bakavuga ko abawugize ahanini boba abahutu n'abatutsi bafatiye kuri kahise k'u Burundi amabi uko yagiye arakurikirana kandi amategeko burya yamashyiraho yamajyaho afatiye kuri kahise hamwe na kubu n'ibishobora gushyika kuko abahutu n'abatutsi bariho mu Burundi kandi bazokwamaho
murakoze cyane Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuko turaganira kubijanye naho mu ndwi heze n'amashinga mateka y'u Burundi yemeje ijana ku ijana integuro y'itegeko rizoshiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akogwa mu ntambara mu gihugu tukaba turi kumwe n'abatumire babiri turi kumwe n'umushinga ntahe Aloise batungwa nayo akaba ari arongoye ishirahamwe AMPC gira ubuntu giheza rikana raba kahise cy'igihugu kubijanye n'amabi yagiye araba mu gihugu turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Terence Mushano umunyamabanga w'ishirahamwe AC Genocide kino ni kiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya Amerika tugurure amatelefone tuje ku murongo nabo nyine tubakanya kugira icyo bashikirije kuri iki kibazo duhere kuwitwa Ishimwe uraho neza Allo
ndakomeye
muhoro neza kibazo cyangwa yego kibazo cyangwa cyumviye
ugame nagomba nkenguruke ku mugambi uje kwa utogwa n'abashinga mateka ngira nti ni mugambi ejo mu gihe cyiza nabona yuko mu gihe kujyanye n'umutekano cyangwa kujyanye n'intego kuko ari rwo rurimo abanyagihugu mbanje gushima ukubona barabitoye hanyuma nkumbira nkabaza nti uwo mugwi none uzotangira gukora guhera ryari ko ni ibintu dukeneye ko bijya mu ngiro hanyuma bagakinga ayo mabi nyine ama ikindi kibazo ni gute bijo bajogira ama raporo bakatweka ati ibinyuze twashitse ko ibyo twashoboye gushika ko iyo nagomba kubaza cyane gutere
muri makingira gaje kwishije kibazo kumbure n'abatumire bacu baragira ico bongeye ko iritegeko ryaremeje integuro y'iritegeko ryaremejwe mu namashinga mateka ariko iracafise inzego zigiye kuzocamwo mbere yuko gyemezwa neza na neza n'umukuru w'igihugu arizoca mu nama nkinguza amateka gucyo hama babandanye baritegura ariko baremeje integuro y'iryo tegeko reka twakire mukumbure wundi munywanyi w'ishuri rya Amerika mbere yuko duha karyo abatumire twakire Jean de Dieu uratwumva Jean de Dieu
yego ndabumva na mahoro namwe
mahoro neza
yego hanyuma naje mbanje gukenguruka nshimira uwo mugwi abashinga amateka ukuntu biyumviye gutora uwo mugwi ariko ndafita amakenga cyane nashaka kubaza ko uwo mugwi nashaka cyane uzobugiyeho ko uzoba urusha inkomezi cyangwa naho ingufu igisirikare cyangwa igipolisi kuko kenshi na kenshi burya ihonya bwoko ribaye usanga abantu ababyifata mu bwa mbere na mbere abantu bwa mbere na mbere usanga igisirikare n'igipolisi aricyo bagira ari usanga babyifashemo nabi none uwo mugwi uzoba urusha inkomezi cyangwa ingufu igisirikare n'igipolisi cyangwa cyane cyane cyo
ikibazo gitoroshye ariko reka kumbure turagerageza kugiha abatumire bacishure mushinga nahe duhere kuri mwebwe mushinga nahe Terence Mushano ishimwe asa n'uwifuza yuko iri tegeko ryotogwa vuba umugwi ugatangura gukora kuri mwebwe kumbure bizofata akanya mbere yuko yemezwa neza na neza ngo batangure gukora ariko kuri icyo kibazo nyene kuri mwebwe muri uwo mugwi mubona wokora gute mu bijanye n'ukuntu wokora kugira ngo ugerageze gufasha mu matati y'igihugu muri aka kanya hama n'ikibazo kumbure cha Jean de Dieu naco nyene mugerageze gucishura cerekeye inkomezi uwo mugwe w'ofise ugeranyije n'igipolisi cyangwa igisirikare kuri we niko yabaze
murakoze ndabashimiye abo baheze kubaza ibibazo byabo mbona bavuze batanze bafite ibibazo ahubwo tangira gukora mwe mwabishuye ko bwa mbere inama nshinga amateka ariko yari inkemeza amateka zobikenguza ayo mukuru w'igihugu akanishyira ko umukono niho ngira ngo nizotangira gukora raporo yoyo bazohora batanga raporo bayiha umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu niwe azohora baha raporo
mugerageze kuduza ijwi gato mushinga nahe Mushano
ni umukuru w'igihugu niwe uwo muguzi wa buri raporo hanyuma wokora gutere bwa mbere ho kugira ukore neza woba wonyene umeze neza kijya bita composition woba ari umugwi urimwo abashinga ntahe bamiza akabuye k'abagabo ukabamwe abapfaso n'ibiteka ukabamo abo bantu naho bavuga ngo niza abahutu n'abatutsi mugenza yavuze ngo ntizari z'imigambwe ibyo ari byo byose turi mu Burundi turabibona ibibazo by'u Burundi byarabaye harabaye ibyo abahutu n'abatutsi harabaye bya parite hutu harabaye ibyo bahagira FNL parite hutu harabaye ibindi mbere yuko n'imigambwe yemezwa ibyo byose rero byabaye ari uko hariho akariganga muvugo mu bantu bitwa ko bize bateye imbere abantu barebe babigira n'abapfumutegetsi abantu bapfumutegetsi cyangwa abanyagihugu cyangwa abahutu n'abatutsi abapfumutegetsi n'abantu bari muri iyo migambo kugaba badahuje ibyiyumviro nagata baca rero bitwaje ikivunga cy'ubwoko kugaba ubwo bwoko batanabufagize ngo bubatume rero twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe biraduteraga makenga ngene wokora uzokora gute ese tujya ko wokora neza mugakubwira ukore neza uzoba wagiyeho umugwi umeze neza ese tuzobategera ku kibi
ku bijyanye n'inkomezi avuga ati uwo mugwi wogira ku gipolisi n'igisirikare
ubwa mbere hoho igipolisi n'igisoda ni inzego z'igihugu ari inzego z'igihugu rero icyo umukuru w'igihugu na leta bazokoresha izo nzego nibyo bizokora nibyo zikora uburyo twebwe icyo tuba turindiriye ari uko hajyaho leta nziza agacajyaho inama nshingamateka nziza inama nkenguzamateka nziza agaca bashyiraho izo nzego z'igisoda n'igipolisi nziza politiki itegerezwa abayisoda n'abapolisi bakoreshwa na leta.
Murakoze cyane. Tuhindukiye kuri mwebwe mushinga ntahe Aloise batungwa nayo. Mushinga ntahe mushana yishe kubijanye na ryare uwo mugwi wotangura ni nyuma yaho umukuru w'igihugu azowemeza, ariko ku kibazo cerekeye uko uwo mugwi wokora mwe mu bivuga kwike.
Reka maze mvuge ko uwo mugwi abantu tumenye tubimenyere nk'uko ibwirizwa nshingiro bivuga mu itegeko ryayo amajana 74 n'umugwi mpanuzwa jambo umugwi zofata ingingo aho kumbura ingingo nishi ikibazo cya kabiri cy'abagiye na jandogiye avuga ati nguvu zawo n'umugwi mpanuzwa jambo cyo kimwe n'ujya mugwi nako si n'umugwi ndetse n'inama
kuko
ari n'inama n'inama y'igihugu igejwe gukinga gukinga ibibi biriho nyabwoko byakozwe mu ngwano kandi bigakorerwa ikiremwa muntu urumva yo n'inama mpanuzwa jambo inama izofata ingingo kuko hariho izindi nzego zifata ingingo zo guhana. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ku makenga kumbure bavuga bati iyo nama mpanuzwa jambo izotanga raporo byanditse ko iteza gutanga raporo ahantu novuga hane. Itanga raporo ku rwego rw'umukuru w'igihugu, igatanga raporo muri leta ni ukuvuga guverinema, igatanga raporo mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka. Murumva ko abo bantu bose bateza kuraba iyo raporo bakavuga bati twebwe raporo twayisomye twasanze ariyo cyangwa twasanze ariyo amakenga, bakisigura kugira ngo ibe raporo yemejwe n'izo nzego. Murumva ko ni inzego zitandukanye ziserukira n'ubwo ntigiserukira abanyagihugu. Ikibazo cyo kuvuga aho izotangurira gukorera mu mushahara ya kirisiye ntacyo nugaruka ko ariko tumenye ko uwo mugwi wo gukinga ihonyabwoko n'ibyo bindi byaha nako iyo nama pana umugwi nimwe mu bisata bigejwe gukora icyo gikorwa. Barashaka hari ibindi bisata bisanzwe bigejwe gukora ibyo bikorwa ni nka sentare ziri mu Burundi zirahana ibyo byaha. Aha rero hari ikibazo yabagize Ishimwe yavuze ati mbega uwo mugwi uzotangura gukora ku byaha ibihe. Hariho rero icyo twari dukwiye kuraba, uwo mugwi utandukanye n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Uyu si umugwi ujye kuraba ibyaha byakozwe, byanditswe ko ari umugwi ukinga. Gukinga rero bisigura gutangira ikintu ntikibe, ni ukuvuga ko ari umugwi uzotuma Abarundi batazosubira kujya mu byaha by'ihonyabwoko, mu byaha by'agahomeranwa, mu byaha bihohotera agati y'akazina muntu. Si umugwi ujye kwiga no guhana ibyaha byabaye, oya haba namba, hariho iyindi migwi igeze gukora icyo gikorwa.
Kuri ibyo nyine ku bajyanye no gukinga, icyo bimwe mu byo bakora mu kugira ngo bakinge ayo mabi ni nk'ibihe kuri mwebwe?
Bimwe mu byo bakora bavuga ko uwo mugwi uzoraba ukuntu Abarundi bagenda baratera imbere, kugira ngo barabe ko uwo mugwi urabe ko hari ibimenyetso by'uko hashobora kwaduka ibyo cyangwa hirya y'ihonyabwoko babitange ko raporo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri bavuga bati ni ugukinga no guhonya burundu no kurwanya burundu ibyaha ibikorwa bijyanye n'ihonyabwoko n'ibyaha by'agahomeranwa n'ibyaha byo mu ntambara. Hanyuma icya gatatu bakavuga bati uwo mugwi uzoza uratanga intumbero, muvuze neza ni ugutanga intumbero kugira ngo izindi nzego zishobore kurwanya nuvuga nti zishobore kurwanya umugendo mubi wiraye hano mu Burundi ujyanye no kudahana bira n'ibyo byanditse. Hanyuma bakavuga bati uzotuma kandi uhimiriza gushyiraho izindi nzego, no vuga nti
mpuza makungu niba arije muri aka karere k'ibihugu bigari kugira ngo nabo bashobore gukorera hamwe no kuvuga hagati y'umugwi ukora ibintu nk'ibyo mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania n'ahandi kugira ngo bashobore kurwaniriza hamwe ibyo byaha by'agahomerabunwa, hanyuma ngo bafashe Abarundi kugira urunani rw'intamenwa ruhuriyemo n'abahutu n'abatutsi kugira ngo bashobore kwirinda no kurwanya ibyaha hamwe n'ibyo. Nibyo bintu bikomakomeye uwo mugwi uzowugejwe n'umugwi ugejwe guhana.
Kuri ivyo nyene bijanye no gukinga ayo mabi kumbure, turagaruka mu kanya twongere tubabaze ku kintu gihambaye mushinga nahe mushano yavuze cerekeye abitwaza ubwoko mu gukora amabi amwamwe n'ukuntu kumbure bashobora guteshwa muri uwo mugambi kugerageza kujinama kuvyokogwa. Ariko reka tubandanye ku murongo, tubandanye duha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene, tubandanyirize kuri Eric. Eric uratwumva?
Yabumba cyane.
Amahoro neza. Kibazo cyangwa icyumviro kuri iki kibazo, Eric?
Amahoro cyane, mu ndamukwiza batumire.
Barakumva.
Ndaramukwiza cyane, Bwana Terence Mushana.
Barakumva.
Yaje cyane cya mbere, ndashaka nimba ari ku murongo anyishyure direct kugira ngo ndamubaze ibikurikira.
Majambo make, duga ku ijambo.
Nashaka ndamubaze nimba ari muhutu cyangwa umututsi.
Niyashima kukwishura kwishura, bandanya.
Yego. Amanage ndamubaze ku bijyanye n'ishyirahamwe ryiwe ari umunyamabanga mukuru waryo, bibaza kugira ishinga ishyirahamwe rijyanya ihonyabwoko n'uko yari yabonye ko habayeho ihonyabwoko cyangwa habayeho ibimenyetso bigaragaza ko hashobora kuba ihonyabwoko. Ikibazo cyanjye rero ni
urakoze cyane,
nimba ihonyabwoko ahane ni bande barikoze, barikoreye bande? Nimba nawe hari ibimenyetso byagaragaye ko hashobora kuba ihonyabwoko, ni bande barikoze bagaragaza ibimenyetso byo kurikorera abandi? Ikindi, ubu naho hariko harajyaho umuzi wo kurwanya ihonyabwoko kubwiwe, abona hageze ko uwo mugwi ujyaho cyane, abona ko hatari bwagere. Nimba hatari bwagere, iryo shyirahamwe ryabo babishyizeho babona ko uwo mugwi wari ukeneye, nimba icyo gihe wari ukeneye kubera ko utagiye, ibibazo byanjye ni ibi.
Urakoze Eric. Reka duha akagiye umushinga nahe Terence Mushana abanza kwishyura mbere ko tubandanya. Umushinga nahe Mushana, duga ku ijambo.
Ndumva kane kene kumenya ubwoko bwanjye. Eje ni adako bitateye isoni cya mbere cyo cyo mu yandi murundi. Kandi ni ubwoko bw'abatutsi ni badafatanye icumuro twakoze. Ikindi ishyirahamwe ryavutse muri tariki 19 mu kwezi k'umunani igihumbi kimwe n'amatanu icyenda na 1997, nyuma y'iho nyabwoko igiye ntabaye n'umugwi w'ubusohozi ugizwe na ONU ukabona yuko habaye ibicaha by'iho nyabwoko Burundi byakorewe Abatutsi n'Abahutu batemera iryo honyabwoko byari byakozwe na Komisiyo
Ushinga naye Mushana, umuko muvuga ibintu bihambaye, tubasabe mwongereze ijwi twumve neza.
Ishyirahamwe ase jenoside shirimo ko ryavutse itariki 19 mu kwezi k'umunani mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda 1997, nisunikeye izo bitwije imyaka 20, yavutse inyuma y'iho nyabwoko byemejwe n'itohoza ryakozwe n'intumwa za ONU mu 1996, igatanga raporo y'uko habayeho nyabwoko ry'Abatutsi n'Abahutu batari bemeye gukora icyaha cy'iho nyabwoko, kandi igatangirizwa Frodebu. Naho mwene wacu Aloyiza ariko aravuga ngo izi migambwe ntibivuga ubwo bwoko buri no mu miryango niyo buri. Hanyuma nibaza yuko ari ikibazo cya gatatu
Avuga ibintu bijanye n'ibimenyetso.
Umugabo ubugeze inama manuzwa zambari wo umugabo ubugeze cyaho cyangwa wabarego. Urengerana aho warego ararengeranye. Ibyo nzego ni nyinshi zitegekanijwe n'amasezerano y'Arusha. Mugabo bigeze zijaho. Kandi n'uburyo zijaho n'ubu naho ariko bazishyira n'iziriho zibasezere zibasemideyi n'ukuri atari ukubesha hari baravuga nganabonye aho muri iri twavuga bati koko iziri zo bari muri uwo mugwi anuzwa jambo kurwanya ihonyabwoko n'ukurikiza usoba umuntu atora n'umuntu bari muri leta mu nama nshingamateka cyangwa inama nkenguzamateka bose bari yuko n'uwigeze kujya muri leta n'uwigeze kujya mu nama nshingamateka n'uwigeze kujya mu nama nkenguzamateka atosubiramo atojamwo kuko hari abo tubona bakura ibintu bidashimishije mu yindi migi bamaze gushyiraho kandi bari baje bava muri leta.
Murakoze cyane. Murakoze cyane mushingana y'umushano. Mushingana he batungwa nayo nyashima kugira icyo yongeye ko turamuha akajya mu kanya ariko reka tubandanye twakire na Innocent. Innocent uratwumva?
Yego ndabumva.
Duga ku ijambo amasegonda make kibazo cyangwa icyiyumviro.
N'icyiyumviro. Kenshi bashimikiye gukibazo cy'ihonya rwoko. Jere nabo bonye hapfuye ubwoko bwose yaba abahutu cyangwa abatutsi. Hapfuye bose. Ama ikindi yovuga uwo mugwi icyo uwo mugwi icyo zo gutohoza amabi akoko mu Burundi nuze ukinge abo umuntu wese azofatwa ariko agira inabi agiye yonona igihugu kubera nk'ubu ndabona hari amahoro uwo mugwi uzoce umufata babishikirize ubutungane ati umuntu bonaka ariko akire atemba gaze nze ko cyaje yuko abe yuko yote ukindira abanyagihugu hamwe natwe twibere mu mahoro cyane cyo kibazo cyane nari mfite.
Urakoze Innocent ariko ngerageje gukosora gato usiguye ibijanye n'ivyo umugwi CVR ujejwe gukora mu bijanye no guhana canke gutohoza abakoze amabi uno mugwi nkuko abatumire bacu bagerageje gusigura ni inama y'igihugu kumbure inama mpanuzwa jambo kubijanye no gukinga amabi yihonyabwoko n'ibyaha byo mu ntambara tu haya kajambo akanya mushinga ntahe Aloise batungwa nayo kugira ico mushikirije kubibazo n'ivyumviro vya Eric na Innocent jambo ni kwao
Ibyo bibazo yabagize ni bibazo bikomeye nta gushikura munsi nta gwego no vuga nti rugejwe guhana rufikiye ubasha no vuga ugwego rw'ubutungane ruravuga ijambo ritomoye ku mabi yagiye arabahana mu Burundi mugabo hariho abashakashatsi abagiye barandika ibitabo aho berekana amabi yagiye arabahana mu Burundi aho no vuga ko ari nk'umu mwanditsi wa mbere hano mu Burundi yitwa Ngayimpenda Evariste yanditse igitabo mu 2004 aho yerekanye ko 72 habaye ihonyabwoko ry'abatutsi hakaba n'undi mwanditsi yitwa Jean-Pierre Chrétien afadikanije n'uwitwa Jean-François Dupatier nabo nyene bagaca bandika igitabo cyasohotse mu 2007 bagaca bavuga ko 72 habaye ihonyabwoko by'abahutu bakerekana n'ibiti biri by'abahutu bo barahashyize ubuzima bakavuga bati ni hagati y'1915 n'1950 bakavuga ko abatutsi bashobora kuba barapfuye ari 2500 n'5000 Ngayimpenda nawe akavuga ko abantu bashobora kuba barapfuye ari 110,000 numva ko icyo ni cya mbere kuyindira kabiri ic'93 naho nk'uko yabivuze hariho umugwi mu 96 warungitswe n'ishyamba mpuzamakungu ni gutohoza ibyabaye mu Burundi baraheza baravuga bati turavye ibintu byabaye gushika neza na neza mu mwaka w'1900 amajana mu ntango z'umwaka w'1994 harabaye ibintu byerekana ko hashobora kuba harabaye ihonyabwoko y'abatutsi ariko bagacyabungira ko rero bakavuga bati ijagi irakurikira naho tutaronse neza batatwemereye neza kujya mu misozi hagati hari byerekana ko igisata cy'Uburundi nacyo cyateguye kandi gishyira mu ngiro ibinyabwo kujya abatutsi. Icyo cyegeranyo rero gushyika uno munsi nikigira cyemezwa n'inama mpuzamakungu ya ONU igejeje umutekano, ndetse nsubiye inyuma hariho n'ikindi cyegeranyo cy'inama mpuzamakungu cyitiwe uwitwa Benjamin Whitaker cyasohotse mu mwaka w'1986 nacyo cyemeza ko habayeho nyabwoko ry'abahutu 2022. Mugari ibi byegeranyo ko ari bibiri, nta na kimwe inama mpuzamakungu igeze umutekano yigeze yemera. Mwumve ko ibintu ahandiko ndagerageza kumwishyura avuga ati mbega ihonyabwoko ryagiriwe bande, ryagize bande, aho nafashe ibimaze kwandikwa nawe aheze yitoreremo. Mugwa gushika ubu haba ubutungane bw'u Burundi, haba ubutungane mpuzamakungu, nta bantu na bamwe barigera bavuga ibintu byabaye mu Burundi 1993, 1965, 1981, 1995, 1996 nta bantu nabo barigera bemeza ibintu byabaye ibyo ari byo. Urumva ko nta ngingo z'ubucamanza zirasohoka ukuye abo bantu b'abashakashatsi baheza bakandika ibintu bashyize ahabona nk'ibyo ku kubabwira. Urumva ko ni ikibazo kumbure kitoroshye kandi kumbure uwo mugwi nako iyo nama mpanuzo jambo ya iriko irashyirwaho kuko bagiye gushyira itegeko rizo yigenga biri mu byo izoraba kuko mu ngingo ishyira ya nyuma agace gashyira ka nyuma mu byo izokora bavuga ko uwo mugwi iyo nama nako izotanga ibyimbiro bijyanye na politike n'ingingo byo gusubiza agateka abacitse ku icumu. Ni ukuvuga abacitse ku icumu y'ihonyabwoko, abacitse ku icumu ibyaha bikorwa mu ntambara, abashyize ku icumu ibyaha bihohotera hagati y'akagira muntu. Ni ukuvuga ko ikintu nyamukuru cya mbere tuzobanza kumenya mbega abo bantu ni bande, mbega bacitse ku icumu ry'ihonyabwoko yaryari, kuko urumva niba hari ihonyabwoko rimwe aho tuzaduhiriwe, niba habaye amahonyabwoko menshi, niba habaye ibyaha by'agahomeranwa ku myaka igiye itandukana, aho murumva ko habanza kumenyekana ibyo byaha igihe byabereye nabo bakitse ku icumu n'abajyari. Murumva ko intambwe iracyari ndende kandi igikorwa kiriho cyoroshye kuko kirabwa n'inzego nyinshi hano mu Burundi kandi ibyo bizotera ikibazo kitari kitoroshye.
Ni igikorwa kitoroshye na gato nk'uko mwese batumire mwabivuze. Mushinga ntaye mushano nawe nyene yari yasiguye zimwe mu maraporo zagiye zirasohoka zerekana ihonyabwoko zagiriwe abahutu n'abatutsi, n'amaraporo menshi yagiye arasohoka. Tugarutse kuri icyo nyene cerekeye amaraporo muri iminsi tuje kuri mwebwe mushinga ntaye Trans Mushano, kuba nkishira hamwe FIDH risa n'irikitakivuga ijambo ihonyabwoko mu maraporo yayo ku gihugu cy'u Burundi, byo babisigura ko batacemera ko ico kintu kiriko kirategurwa canke ko kitakishobotse mu Burundi.
Eliyo anuma wumvugira ibyo ha sendona ndego ubuga ko ari shobo ka cyane ishobotse yo ifatika mu Burundi. Aho nyabwoko bya mbere byabaye 1965, ibya kabiri bya 1972, Burundi n'icyo 1988 rogutunda na gata n'ubu murabona mu mwaka uheze n'abagabo byariho nyabwoko abantu bara ingana zaraganda kuri noni ubuto uvuga ngo ndibizoshobo yo sentanze ziyeme na kuri cyangwa na gurandi amwe bizo bangu ko mushinga ndi ntara hagati ya izi zo ko tatuka tsi ash mugza yeze hamwe tukwa izo bari gacariwa bato dukira mu bari tegura n'abari ko nini atako rero FIDH niaba itabivuga kenshi arabarafata kuri bijya yavuye kindi nacho ebwe iyo bariko baravuga ingene byagenze n'abyandika n'abatakiretse turareka gutana ku mwikoma ebwe leta niisabe haze umugwi mpuzamakungu utohoze ibyo byaha byose, abazokwagira bagire, abazokwera bera.
Murakoze cyane. katubandanye ku murongo duha abandi banywanye ijwi rya Amerika karyo kuri ico kibazo cinyene mushenga nahe batungwa nayo ni washima kucongera kucu kivuze ko mukanya turaguha karyo Elia uratwumva ikibazo canke ciyumviye
Ego me ndaguhaye mwiriwe Oriane
Mwiriwe neza Elia
Amahoro
Amahoro neza
Eko nari mfite ikiyumvira kuri iki kiganiro na impande y'iradiyo numviriza.
Ni byiza cyane.
None ko tubona ubunye twari dusigaye tutama tukasinzira. Ama nk'umuntu apfuye ruguru naho bwo babwije. Agiye nko mu yindi ntara canke amanutse ino ibujumbura akabashika atangorane hama nya umukuru w'igihugu nawe nyakubahwa Petero Nkurunziza akaba yarafuze yuko n'intambara isanzwe itazosubira kandi tukaba tujyama tugasinzira iryo honyabwoko ryotangurira ryohera kuri bahande nimba babona bo ritangura bo bokinga hakiri kare ikiyumviro cyari cyo shonyine murakoze kumwanya ku ijwi rya Amerika ndabashimiye Imana ibahezagiye
murakoze cyane Elia gushima murakoze nkuko twari ko turabivuga uno mugwi nawe nkuko bivuze ujejwe gukinga ayo mabi katubandanye twakire na Adelin Adelin uratwumva
nawumva cyane
hari induru nyinshi aho uri sinzi ko ari umuyaga gerageza uhagarare hantu hamwe mu masegonda make
kuri cyo kiganiro muri ko mukirisha intererano yanje no kuvuga ngo bo umuntu ariko ategura ibyo by'umunyako bushize ibindi nibaza ko ari kiremwa cy'Imana
Alo Adela Adela telefone yawe iri kwiragorana gato kuko harimo induru nyinshi ariko tugaruke kubatumire umushinga nahe ya Louise batungwa nayo kibazo n'ivyumviro vya Elia na Adela muduge kwijambo
murakoze nkuko bamwe bavuze ubwa mbere nashaka ngaruke kwano gatoya abantu ikibazo bigeze kubaza ati mbega iho nyabwoko niba ishyamwe rije yemeje guhana hagati y'akazi na muntu FDH bitakivuga iho nyabwoko no kuvuga ko ritagishoboka cyane iryo bari tayikoreye ategurwa kimwe nagira mvuge biragoye mu gihugu iyo umuntu nubwo ntitutamenyereye kumenya ibintu by'amategeko umuntu yabuze abantu mu muryango barenga babiri batatu batanu mu muryango umwe niwe avuga ati niho nyabwoko kuko niwe bariko barahonya mugabo iho nyabwoko rikaba rifise nubwo nti ikiguro yaryo ku rwego nubwo bw'ubwoko atari ku rwego rw'umuryango aho rero tugiye kuraba agenda afise ibintu ibimenyetso munani byerekana ko iho nyabwoko rishobora kuba ariko riraba ariko rategurwa ahantu kuko iho nyabwoko ntiriba umunsi uyari riheze cyangwa ngo ribandanye oya iho nyabwoko rategurwa ni ibimenyetso yo munani ugiye kuraba hano mu Burundi muri ibyo bimenyetso munani nukuri twovuga nukuri ntitubihishanye muri ibyo bimenyetso munani ugarukira ku kimenyetso novuga nti cya kabiri mu kigute ikimenyetso cya mbere ikimenyetso kivuga kiti abantu bajya mu migi imigwi irahari abahutu n'abatutsi barahari ibyo n'ibintu bisanzwe kandi bizokwamaho ikimenyetso cya kabiri bavuga bati iyo migwi iyo hari ibihe bidasanzwe batangwa gutana ku mwikomo ngo ibyagize n'abanaka mbese n'abanaka ibyo mu Burundi twarabibonye ko byahabaye mugabo gushika uno munsi cyane kuvuga uno munsi giye kuraba nta bintu kuko ni ntambwe ya gatatu baca batangwa gutukana bavuga bati bajya n'inzoka bajya n'ibikere n'ibiki uno munsi kiretse ntabeshe nta bintu nta mugwi ndumva uvuga uti abahutu n'ibikoko cyangwa abatutsi n'inzoka cyangwa n'ibiki byarabaye muri kahise mugo nta bihari muti iryo honyabwoko mu Burundi birashoboka nibaza kwinyishyu iri mu nteguro y'iryo tegeko inyishu iri muri iryo tegeko kubera iki iryo tegeko rigenga iyo nama bagita ko ni inama ijejwe gukinga gukinga rero ukinga ikintu gishobora kuza gushikira iyo umuntu ariko arasakara inzu muki aba ariko asakara kugira ngo imvura ntizomunyagire ni ukuvuga ko imvura izoshobora kuza rero niba bashyizeho inama izokinga igero kinga iho nyabwoko nuko babona ko muri kamere k'abantu nushaka kuvuga ngo iki kintu cyarabaye n'ikizo cyagiye kuba oya banamba n'ibindi bishoboka ko rizoshobora kuba mugabo nicyo gituma cyashyaho iyo nama kugira ngo izokwa migabire yiga ku munsi ku munsi ko bya bimenyetso munani naho ntagiye kuvuga ko nibirebire baraba bati mbega Burundi bugeze ku bimenyetso bimeze gute mbega ibimenyetso biratwereka ko mu minsi hashobora kuva ibihonyabwoko bagaca batanga raporo muri leta ku mukuru w'igihugu mu nama nkengezamateka mu nama nshingamateka bagaca bavuga rero bagaca babikinga aho nari ngerageje kwishyura kuri icyo kibazo ku kindi nacyo bashyikirije Eliya yashyikirije
we yavuga ati bararyama Eliya yavuze
icyumviro
yashyikirije icyumviro ahanini yavuga ati turaryama tugasinzira ati ntabona kuri we habihonyabwoko mwagerageje gusigura yuko hobanza kuba ibyo bimenyetso umunani kaduha kagiye umushinga nahe mushano imbere yuko tuja kumutumira kurikira umushinga nahe mushano akajambo nika kugerageza mu majambo make tuko turaja kumusozo w'ikiganiro murakoze
uko mugenzanza yavuze aje kuvuga ko uwo muguje gusinga umuntu akinga ikintu gishoboka murumva rero yuko twebwe ntawo tubaza ngo ntibizoshoboka cyane cyane mubona iyo myaka ihene yagiye iraha baba bakurikirana kamengana agahengwe muga bigasubira akabyuka ikindi twebwe hariho mu ntangamarara mu ijambo ry'intangamarara umukuru w'inama nshingamateka yishyura umushingamateka bazijya nino Fabiane yamubariye ngo ntafatire kuri egisipo n'ubuye Aloyizi abuze nk'umuntu abuze babiri batatu ngo siho nyabwoko mu ngwano y'isi yose isoko ry'isi ho nyabwoko mbwa ingwano ya mbere yahereye ku munyeshuri w'umuserbe ishirasikira ibyo bintu rero byose by'isi ho nyabwoko bigiye nka byahaze agahumira bunwa ibyaha byo mu ntambara ibyo bintu uyo mugura bisinga mugabo umwiza umva ibwami ubashyira hose ibyo uko bizogenda bazowushyiraho nabo azoshyiraho abantu b'intungane niyo kandi abantu baguze akabuye k'abagabo atari ba bandi batamika ijambo cyangwa barisha bafataga kugira mu gihugu kumufunga
murakoze cyane mushinga nahe mushano turiko turaja ku musozo w'ikiganiro nk'uko nayo babwiye mwakoze cyane rwose mwempi ko namwitavye kino kiganiro nkora mutima ku muri ako karere k'ibiyaga binini ku kibazo cya genocide ishobora kuba genocide zabaye ni ikibazo kibandanya kuvugwa cyane 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 muri ako karere kandi turabashimiye cyane rwose kubona mwafashaga akanya mukaza kuganira natwe tubibutse ko twari turi kumwe n'umushingantahe Aloyse Batungwa nayo umushingantahe Aloyse Batungwa nayo akaba serukira ishyirahamwe amapesi gira ubuntu amushinga na Terence mushana na wagasirikira ishyirahamwe ase genocide amashyirahamwe yose yarihweza kahise k'igihugu cy'u Burundi n'amabi yagiye rakogwa n'ibijanye na genocide ndashimira rero mwese mwaduteza amatwi hano ku radio ijwi rya Amerika reka mpaye amasegonda make cyane abatumire bacu niyo bafise akajambo kanyuma bashikiriza duhere kuri mwebwe mushinga nahe Aloyse
ikambena nuko umushano yo ntahura sinavuze ngo hi apfuye umuntu umwe cyangwa babiri oya umuntu umwe gusa apfuye ahowe ko ari umuhutu niho nyabwoko kuko byateguwe cyangwa ahowe ko ari umututsi niho nyabwoko mugabo navuze nti umuntu iyo apfuye batamwagiriza icyo kintu cy'ubwoko nibyo bijyama biba muri Amerika cyangwa ikindi rero nagomba kuvuga nuko naho bariko leta bariko barabikora bashyiraho iyo nama basegura amategeko ibintu nk'ibyo ni byiza ko byoca mu banyagihugu bakagisha inama abanyagihugu umushikiranganji w'intwaro hagati yari kubanza akabwira ababura matara abasanteri bakagirisha inama bakaronka ibyiyumviro bati mbega ibyo bintu byogenda gute abavuga muri uwo mugi byogenda gute kugira ngo kibe ikintu cy'abanyagihugu n'abashinga amateka baduserukira
ego namwe mushinga na Terence akajambo kanyuma amasegonda make
nagira nsabe abantu bose b'abarundi kandi umuntu azosubira kwigisha inyigisho y'ibonyabwoko ntihagire uzosubira gusohoka ategura akongera agashyira mu mirongo iriho nyabwoko hari n'akajambo k'ubukumira muri iri bwirizwa mbona
experience bagomba kuyifunga kandi gukumira abantu yari byo byinshi byarakarambaraye abantu mutumwana n'itegeko n'ibugire abantu batabanguye.
Murakoze cyane gose mushenkanahe Terence Mushano namwebwe mushenkanahe Aloise batungwa nayo namwebwe batumire mwese mwashikirije ibazo n'ivyumviro turabashimiye nabamfashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuma Kalalali Masinda gushimiye mwari kumwe na Oriane Tangishaka naho butaho.